ఇది నిజ్ విద్ అమెరిక్. ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC iminsi yose. Turaramukije inshuti mu duteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 28 z'ukwezi kw'11 umwaka w'2018. Kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Ibiharuro bishikirizwa n'ibigo bijeje byo kwakira abakoreye amabi afatiye ku gitsina byerekana ko ibice birenga 85% by'abahura nako kabikabishe ari abakenzi n'abigeme.
Uyo ni Joseph Butore, icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, atanguza icyese isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya mabi akoregwa abakenyezi mu Burundi. Turavuga no kuyitahukanwa mu Rwanda ry'abahoze ari abagwanyi b'umugwi wa FDL n'abagize imiryango yabo bagera ku gihumbi, hamwe no kubijanye n'umugambi wo kwagura igisagara cya Bujumbura. Turabafitiye n'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo. Yamara, reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse Aloyisi.
Waramutse Fideli. Leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya baratera kama abategetsi bo mu gihugu cy'Ubuganda, kabasaba gutohoza ku bitero byakozwe n'abasirikare ku ngoro y'umwami w'intara mu myaka ibiri heze. Ibyo bitero byahitanye ubuzima bw'abasivile ijana. Abana bashika ku 15 bari mu baguye muri ibyo bitero byakozwe mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2016 ku ngoma ya Gwenzururu irongowe n'umwami amaze imyaka itari mike arwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Museveni. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch rirabitangaza, rigasigura ko ubwo bwicanyi bwatanguye inyuma yaho abapolisi ba leta bataniye mu mitwe n'abanyagihugu bari inyuma y'uwo mwami. Leta ya Uganda ivuga ko ibyo bitero byakozwe ku mirwi y'abarwanyi kandi ko ibirego by'ubwicanyi biri mu minwe y'ubutungane. Umuriro wadutse hafi y'ihinguriro ry'ivyuka by'ubumara kuri uyu wa gatatu wahitanye abantu bashika 22, abandi 22 nyene barakomereka mu ntara yo mu buraruko bw'Ubushinwa izokwakira inkino za Olympique zo mu bihe by'imbeho mu mwaka w'2022. Ayo makuru yashikirijwe n'abategetsi b'ico gihugu. Iyo sanganya ryabereye hafi y'ihinguriro rya Hebei Shengwamu mu gisagara cha Zangiaku kiri ku birometero 200 mu buraruko bushira uburengero bwa Beijing, ryaturiye amakamyo 50 nk'uko amakuru aca ku mbuga ngurukana mubenyi abivuga. Nta makuru aramenyekana nimba uyo muriro wadutse hafi y'ahazobera izo nkino za Olympique zo mu mwaka w'2022. Abasenateri ba Leta z'Ubumwe za Amerika ejo kuwa kabiri barasabye Leta ya Trump kubamenyesha ivyizi vyose kuwategetse mu kwezi guheze kwica umenyeshamakuru yamuka muri Arabia Saudite yiciwe muri Turukiya. Abashinga amateka bo ku mpande zibiri basabye umuyobozi w'ikigo CIA kijejwe iperereza hanze y'igihugu Gina Haspel umubonano wo mu mwiherero kuri wa gatatu hamwe n'abashikiranganji babiri uw'imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo hamwe n'uwo kwivuna abansi Jim Mattis ngo batange umuco ku byabaye. Amakuru ashikirizwa n'abamenshi makuru avuga ko ikigo CIA camenye ko umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite ari we yategetse iyicwa rya Khashoggi. Arabia Saudite cyarahakanye ibyo birego. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ivy'ugo rupfu bikiri ikibazo cyo kwihweza neza. Leta ya Trump yarafatiye ibihano abanyarabia Saudite 17 bagize uruhara muri ugo rupfu, ariko ntiyashoboye guhana igihugu cyose kuko Trump yavuze ko ashira imbere inyungu z'ubutunzi bufatiye ku birwanisho Amerika igurisha muri ugo bwami. Igisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika muri Afghanistan cyashikirije ko abasirikare batatu bacyo bishwe, abandi batatu nyene barakomereka batezwe igisasu hafi y'igisagara cha Ghazni mu buseruko bwa Afghanistan. Amakuru yashikirijwe n'igisirikare cha Amerika i Kabul yavuze ko abakomeretse baciye batwarwa kwa muganga. Nta makuru arenga ayo yashikirijwe abatalibani baremeje ko aribo bakoze ico gitero. Ghazni n'umurwa mukuru w'intara ya Afghanistan yitwa iryo zina nyene aho abarwanyi b'abatalibani bahatswe kwifatira uwo murwa mukuru nyene. Ubwicanyi bw'ejo kuwa kabiri bwashikanye igitigiri cy'abasirikare 11 ba Leta Zunze z'Amerika bamaze kwicirwa ku rugamba muri Afghanistan uyu mwaka. Umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman ariko aragendera ibihugu bya Barabu bicuditse n'igihugu ciwe n'imbere yuko yo kujya mu nama y'ibihugu bitunze ku isi bya G20 i Buenos Aires muri Argentine mu mpera z'iyindwi. Inyuma yo kugendera Misiri, bin Salman yashitse muri Tunisia ahabaye imyiyerekano imyiyamiriza ku ruhara yoba yaragize mu kwica Jamal Khashoggi. Urugendo rwiwe rwo kwa kabiri rwarabaye naho hari umurwi w'abamenshi makuru muri Tunisia bari basabye ko ahagarika ubwo butumire bwo kugendera ico gihugu. Imbere yaho umuhungu w'umwami yari yagendeye igihugu cya Bahrain na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu inyuma yo kujya i Cairo muri ico gihugu cya Misiri. Bin Salman yaheruka kugendera Misiri mu kwezi kwa gatatu aho yateye umukono ku masezerano y'ubutunzi atari make yarimwo kubaka ikiraro hagati y'intara ya Sinai hamwe na Arabia Saudite. Umuhinga mu bihugu by'Abarabu Theodore Karasike abaha i Washington yabwiye ijwi rya Amerika ku rugendo rwa Mohammed bin Salman rutumbereye kurondera imfashanyo mu ntambara igihugu ciwe kirimwo mu karere harimo n'ibihano by'ubutunzi byafatiwe igihugu cya Iran.
Turagushimiye Aloyse ku makuru uhejeje kudushikiriza. Bose komuniko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Numwanya makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho urwanda rutangaza ko rumaze kwakira abahoze arabagwanyi b'umugwi wa FDL n'abagize imiryango yabo bagera ku gihumbi barimo batahutse kugushaka kwabo n'abatahutse ku nguvu marahari impungenge z'ukuronka aho gushira bamwe muri bo. Umenyesha makuru wacu Eric Bagira Ubusa yagendeye ikigo cha Mutobo itangirwamwo inyigisho kubari abasirikare aganira na bamwe mu bamaze kuhashika.
Caporale Irankunda Azarias, Sergeant Mbozembizi. Ni Mbozembizi cyane Mpozembizi.
Mu kigo cya Mutobo gitangirwamo inyigisho kubagiye gusubira mu buzima busanzwe bari abasirikare kiri mu karere ka Musanze mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri ubu ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Abakozi ba komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe bari abasirikare barabarura bahoze ari abarwanyi b'umutwe wa FDL urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'imiryango yabo baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha muri iki kigo baranyuranamo witegereje amasura benshi barakuze baturutse mu bice bitandukanye bya Kongo.
Nyira prefegitura na komini ubwo tubyita buno ni iburengerazuba.
Nabara abarwanyi n'imiryango yabo bamwe bavuga ko nyuma yo kurambika intwaro hasi bemeye gutahuka ku bushake abandi hitabazwa ingufu. Hafi ya bose babaga mu nkambi bakavuga ko kwikubitiro batiyumvishaga gutaha.
Ntabwo byari ku bushake ariko byategwaga n'amakuru abantu baduherezaga cyane cyane mu miryango ngo nuza bazakwica wundi kingo mu miryango baguhindura ibyaha bakaba bagufunga bakakwica ngo bakoze ibi kandi utarabikoze ukagira ubwoba bwo gutaha.
Buri wese muri aba bari abarwanyi mubajije umunsi we wa mbere ku butaka bw'u Rwanda barahuriza ku kuba bari bafite ubwoba ariko bakaza gusanga ikinyuranyo.
Umunsi wa mbere ndihagera hano baratubwiye ati ni karibu ariko muri ngiye ntabwo nakubeshya ntabwo nari ntuje ariko bwarake bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu nahise ntuza nkurikije n'inama batugenda tubwira ibiganiro twagiranye byose nanone bihuriramo ko na mukantu abona Serafine nawe twabanye Brazzaville
aba nabo kuri mikoro za radijwi rya Amerika bati cyo bacyari cyose ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda
se gukubeshya ubwo bwo bwari buhari kuko no kuryo byo byananiranye kuko umuntu yavuga ati abantu ngiye nta byiteguye cyane maze imyaka 25 nta hagera bimeze bite ubwo bwo bwari buhari nta wajya kubeshya ntabwo yarafite ubwo bwo bwo twatubufite rwose
wowe
bo ubwo banagore bwabura kubera ko nkungo tuduhaguruka baratuziritse kutubuha rero batuzana nkamwe ikintu cyangwa kudutera ubwoba aho kumvaga ko tundi ari gupfa ariko nukuba ngo tugeze hanga ubungu tubona ko nta kibazo tuni
bivuze ngo barabaziritse bani bande
n'abakongomani
n'ubushishozi bwinshi winjiye mu kigo cy'amutobo bari kwakirira barabarwanyi ba FDL n'imiryango yabo ubona bamwe bafite ubumuga batewe n'intambara z'urudaca aho babarizwaga twashatse kumenya imibereho yabo ya buri munsi aho mu mashyamba ya Kongo maze uyuvuga ko yari ku ipeti rya Premier Serijati
bo imibereho y'abasekere bo muri Kongo wenda nkatwe neranjwe no kuyeranja nuko ukinyeye cyamba nuko uvuga ngo twahingaga ushobaye korora ushobaye gucuruza gacuruza nuko buzima twari turimo
no kwiga byabagaho se
kubanaga uvuka nyine bigaga mu buryo bwa yaranjoma kuko hanini wasangaga amashuri atangiye yagiyemo hagati intambara ikabirabaye abandi bakajya mu ipori bahasavuye twe tugasana n'abagiye gutangira bushyashya nuko buzima twari tubayeho ariko nubundi ugasanga abantu bari yubatse
ikindi cyumvikana kuruta kuri aba banyarwanda bari bamaze imyaka isaga 20 bataza umwuka wo mu gihugu cyabo cy'u Rwanda nuko wakenera gutahuka ahitira hafatwa nko kwivuko byaba ari kuyoboza tega matwi
nawe nzi Rwanda afite imyaka 13
uvuka hehe
igitarama
ugitarama su iracyabaho
ntago mbizi naho nze ndi umwana gusa nabimenya nyine kandi narahunze ndi umwana
ubu bayivanyemo akarere ka Kamonyi akarere ka Muhanga n'akarere ka Ruhango yego ayo makuru yafite
reka da ntago mbizi kuko nahunze ndi umwana muto cyane ntago nabashije kubona makuru y'abantu bawe ndango bambyira ati ni gutya na gutya
abavandimwe mu miryango urabivuka se
ntago nkibivuka niba banakiriho ntago mbizi
ukifuza iki rero
nifuza yuko Imana yambonanisha n'imiryango
mu kiganiro n'ijwi rya Amerika Madame Seraphine Mukantaba n'ukuriye komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare yavuze ko kugeza ubu Rwanda rumaze kwakira abari abarwanyi ba FDLR n'imiryango yabo basaga 1000 Madame Mukantaba yabwiye ijwi rya Amerika ko hari icyizere ko hari abandi barwanyi ba FDLR bashobora gushyira intwaro hasi mu minsi z'abagatahuka mu rwababyaye muri iki kigo cy'amutobo abagabo bigisha kwa mezi atatu ku nyigisho z'uburere mboneragihugu n'ibyabafasha gusubira mu buzima busanzwe kugeza ubu haragaragara ubufasha bwo kubabonera icyo kurya aho kuryama abaganga babitaho kuko harimo abaje barwaye n'ibindi komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare iremeza ko kuri iyi nshuro igeranije n'indi minsi itari mike ishize abatahuka biyongereye nyuma yo kubigisha se bizagenda bite cyane kuko bwije uko bukeye ubutaka bw'u Rwanda nabwo burushaho kubiyanga haba hari ibisigara bya leta se kubazaburaho kwerekeza twumve Madame Mukantaba n'ukuri iyi komisiyo
ntibari nisanzwe ariko abantu n'abanyarwanda n'abanyarwanda bajya iwabo abenshi muri abangaba bafite aho bakomoka bafite iwabo bafite imiryango bakomokamo bafite amasambu abatayafite ubwo nibo leta yarebera nkuko isanzwe irebera abandi abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kuzi wabo uduke duhari tukadusangira nta munyarwanda uzabura hajya u Rwanda ni runini ruradukwiye
aba bari abarwanyi ba FDLR batangiye gutahuka kuri uyu mubare udasanzwe kuva hagati mu kwezi kwa 11 byitezwe ko muri iri joro ryo kuwa kabiri nabwo hashobora kuza abandi banyarwanda baturutse muri za Kisangani n'ahandi abagore n'abana barajyanwa mu nkambi z'agateganyo ya Nyanza n'iya Kijote akhabagira ubusajwe rya Amerika mu ruhengeri majyaruguru y'u Rwanda
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
tuve mu Rwanda tuze mu Burundi abanyagihugu baserukira abandi bo mu mihingo yo mu ntara ya Bujumbura ihanura bibe n'igisagara cya Bujumbura bashima insiguro bahabwa kubijyanye n'umugambi imbono 2245 ukwagura igisagara cya Bujumbura Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya nka ari Bujumbura mu Burundi
Abitavye iyo nama y'iminsi ibiri yabereye mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko baje bafise impungenge kuwo mugambi ari uwo kubomora nkuko byamye kuyandi mareta abiya mbere Joel numuhanuzi wa mustandere wa commune Mutimbuzi ajeje ntwaro n'imibano ari mu bitavye iyo nama
bawe batumye kugira ngo tuyage batubwira ibijanye n'ingene igisagara cha Bujumbura giye kwaguka hamwe nako tuje dusubira mu mitumba yacu aho tuba kugira ngo tubisigura bene gihugu kugira ngo bitegurire icyo kuntu ngire gisaga cya Bujumbura kizokwaguka
mwe n'abanyagihugu mwitabye no Rwanda mukiza nta makenga mwari mufise nti mwari mufise ubwo
amakenga twa dufise twibaza yuko ibyo se batutumenyereye no kugira gisagara cyagutse cyo gitwara naho hantu hose cyagukiye
inyuma y'iminsi ibiri bariko barasigurirwa umugambi wo kwagura igisagara cya Bujumbura abayitabye bavuye mu makomine ya Kanyosha Kabezi Isare na Mutimbuzi bavuga ko ibyo basiguriwe byabanyuze
ko baradusiguriye neza ariko ndisaga kizokwaguka mine izoguma ko yari nyene mu gisagara cha caguke mugabo mire ntize kuvugira ama commune gisagara cagukiyemwo
bega aho muherereye mubona abanyagihugu koko bazora nk'uburyo bwo kubaka izo nzu za kijambere zikenewe
turibaza ko bidazoshoboka bishobora kudashobokera abantu bakeya n'ico gituma mubona ko tutavuga cyane kibazo kujyanye n'imizibukiro abanyagihugu batari bake tubaza ko atazobishobora mugabo igihe bazaba baronse umuzibukiro kwiriye nabazo binyene biyungunganye
ibyo twavyize ko neza twabivuganye bavuze yuko ahazo yaguka hose hari muri meri hazoguma muri meri hari hasanzwe hari muri Bujumbura rirare hazoguma muri Bujumbura rirare nta kibazo na kimwe bizotera
amakenga mufise ko baba bahenze
oya twe twibaza ko leta itoba yazanye umugambi wo kubesha abanyagihugu twe turizera neza ko ivyo batubwiye ari ukuri
umunyamabanga ntahigayezwa mu bushikiranganje bw'ibikorwa bya leta arahumuriza abibaza ko umugambi wo kwagura igisagara ari uwo komora ababa mu micungararo yacu eje denije imbere yabwiye ijwi rya Amerika ingene uwo mugambi uzoshirwa mu ngiro abanyagihugu badahohotewe nico abahaba bazokora mwishirwa mu ngiro ryawo
hanyu kwasigara kwanjye gusa ndikoma ko biyimuka dukeneye ko bajya muri uwo mugambi bakazamo nk'abandi tuzogira igisagara ku buryo abenegihugu bitunganya kirikare ayo maza kenewe abana bakayajamwo bakubaka abatabishoboye nabo bashaka kuronka imizibukiro bakaza kwa kantu hegeye igisagara kugira ngo ahubwo kumwe byose amazu ubwo kumazu azanye igisagara tugezemo kimwe kwabo kuzuba kwatekanije mu byuga twagize birimwo nta buzohoterwa n'umazu bayo tuzemeye kugira ngo tubahe ukubaho neza kwabo bizokwirwa neza ku buryo bazabunguruje bazonka baba neza ntugiye kubangaza ko nyeta n'umubyeyi wa bose amafaranga sazoje imbere igikundo kwashira ahantu heza kugira ngo ibikorwa byabo biteze imbere
uwo mutegetsi ijwi rya Amerika ryamubajije ibigiye gukorwa mu kiringo c'imyaka 25 isigaye kugira uwo mugambi uje mu ngiro Egide nije imbere avuga ibiriko birarangurwa muri kino gihe
mu myaka mike y'imyije gukorwa dabose acari mu ngirwa n'ishaje ibyirwa neza tubise kutuyigisha bene gihugu umugambi dufise uri imbere haya manyo nyaka kuza gushyirwa mu ngiro naho tuzokwisunga imigambi yatuzo yaduhaye ko leta bise imigambi kwa igihugu ku myaka 15 nzoga twisungiye imigambi kandi tuje kure n'ibyo leta yifuza imigambi zo batuzuye mu ngiro niyo tuzobera duhaye yisunze bikeneye mu gihugu uwo mugambi w'igisaga cha Bujumbura harimo amazu harimo naho kurima harimo naho kwira ibiratiro numvuga mu migambi dufise gushika 2025 soba ko tutazorima muri uwo mugambi gindi tutekanijwe hari aho kurima harasiganijwe hariho bazobasigurira aho kimatu zuhagwa mizuko hama tuwagiye neza ku mpibe zacu hagumye habereye ishusho ryiza
uwo mugambi waranasiguriwe mu ndwi iheze abasorokira abandi bo mu makomine ya Rugazi na Mpanda yo mu ntara Bubanza ibice bimwe bimwe vy'ayo makomine navyo nyene vyegwa n'iyagurwa ry'igisagara cha Bujumbura leta y'u Burundi ikifuza ko muri 2045 igisagara cha Bujumbura coba gisa n'ibisagara vy'ibihugu biteye imbere Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Mu Burundi kandi icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore yatanguje icese cyo kuwa kabiri isekeza ry'iminsi 16 ryahariwe kugwanya mabi akoregwa abakenyezi iryo sekeza ryugururiwe mu ntara ya Kirundo muri komine ya Bugabira inkuru ya Jean Bosco ndarurinze ari mu Kirundo
kuba hari umunsi wahariwe kugwanya mabi akoregwa abakenyezi ntisigura ko akoregwa abagabo yirengagizwa Joseph Butore icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu yarahagarariye ku izina rya leta y'u Burundi ibirori byo gutanguza ICS iminsi 16 yari kugwanya amabi akoregwa abakenyezi ati nta kaburimvu
ibiharuro bishikirizwa n'ibigo bijeje kwakira abakore amabi afate ku gitsina byerekana ko ibice birenga 85% by'abahura nako kabikabishe ari abakenyezi n'abigeme byumvikana ko uyu mugwe utegereza kubitabwaho kurusha. Ayo mabi tuvuga ari mice kwinshi. Hari ugushashuzwa ku nguvu, hari ugukubitwa, uguturubikwa, hari no kwimwa ijambo ugasanga umukenyezi nashobora gushikiza icyumviro kiwe mu rugo, ikitavuze cyo no kugira uruhara mu ikoreshwa ry'itunga ryo mu rugo. Hari naho ababana bicana
ko ibiharuro by'abakoregwa ama biboneka nk'ivyiyongereye. Martin Ivyabandi arongoye ubushikiranganje bw'agateka ka muntu imibano n'iterambere ridakumira arabiha insiguro.
Turavye ukuntu vyama vya bigo bijejwe iterambere ry'igo n'imiryango abarundi kazi basigaye bavyitura kugira bumviritswe, kugira babaronderera umuti yamabi atandukanye babakorewe bigenda byiyongera. Hari n'abihenze kubiharura bavuga yuko byaba byaduze, ariko twebwe mu isuzuma twagize twasanze yuko ari ayamasekeza yagiye arubahura.
Jeanette Ken umuhuzabikorwa w'amashyirahamwe yegamiye ishyirahamwe impuzamakungu ni mu Burundi ati ibitigiri by'abakenyezi bakoregwa ihohoterwa si byo byoza imbere.
Il y a les chiffres collectés parfois des centres qui abritent les femmes victimes.
Hari ibiharuro vyegeranywa n'ibigo vyakira abakenyezi bahohotewe, ariko ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abakenyezi si kibazo cy'ibiharuro. Umukenyezi umwe gusa ahohotewe, twese dutegerezwa guhaguruka kuronka igiharuro nyezina cy'abakenyezi bahohoterwa. Nibishobo igikenewe n'ibikorwa n'ishaka ryacu mu gutuzayo mabi.
Qu'on doit faire pour mettre fin à cela.
Abajeje intwaro ku gwego gwo hasi nawo mu gisata cy'indero basabwa n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu kuvavanura n'ingeso yo gufumbatishwa kugira birabire hijya imbere y'ababataka bahohotewe ngo batunganirizwe. Abakenyezi bahohotera abagabo nabo nyine baragabishwa. Joseph Butora avuga ko abazo babitanze mu gisata cyo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi bazoza barategwa intege ku rubanza nkuru.
Turasabye ubushikiranganje n'abandi bakorana ugutegura irisekeza ko mu mwaka uza mu gihe nk'iki bozoshira habona amashira hamwe canke abantu giti cabo bazoba bitanze gusumba abandi mu kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeni. Tukifuza ko bene abo bantu canke bene ayo mashira hamwe boza barashimirwa mugaragara.
Ariko harakarimba intarengwa kubiyemeje kuja muri ubwo rugamba.
Abafasha ubushikiranganje muri ico gikorwa y'abamashira hamwe y'abarundi canke abanyamahanga turabibukije ko atawohirahira ngo yikinge inyuma y'urugamba azanye ivyiyumviro byo kuzimanganya imico n'imigenzo y'abiranga abarundi kazi abubatse n'abatarubaka.
Intara ya Kirundo yatangurijwemo isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi iza mu kibanza ca gatatu mu Burundi. Mu kuboneka mu abakenyezi bakoregwa amabi imbere hari intara za Gitega na Muyinga. Urubanza rwo gutanguza iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi mu Burundi rwitabiriwe n'abashikiranganje batatu, abaserukira ibihugu vyabo n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi hamwe n'abatorewe guserukira abanyagihugu mu ntara ya Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mugihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo, mukurikira ibiganiro vyacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro. Mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ko vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 11 mu 1943, Perezida Franklin Delano Roosevelt wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari mu nama i Teherani muri Irani n'umuyobozi mukuru w'icyari URSS Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti Joseph Stalin na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Winston Churchill. Bahafatiye ibyemezo bya gisirikare na politiki byahinduye isura y'isi. Nibyo tuganiraho muri make. Inama yatangiye ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 11 irangira ku itariki ya mbere y'ukwa 12 1943. Niyo ya mbere na mbere yari ihuje Franklin Delano Roosevelt, Joseph Stalin na Winston Churchill. Icyo gihe ibihugu byabo byitwaga The Big Three cyangwa Les Trois Grands, mu bihugu byose byari byarishyize hamwe kugira ngo birwanye abanazi b'Ubudage. Churchill yari yasabye ku inama iberiwe i Londres, ariko Stalin ahitamo Teherani ndetse aranangira yanga kuva kwizima. Abandi nabo bageze aho barabyemera. Nubwo byari bigoye by'umwihariko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko yagendanaga ubumuga yari yaratewe na polio cyangwa se imbasa. Stalin niwe wageze Teherani imbere, abandi nabo bamusanzeyo bavuye mu yindi nama i Cairo mu Misiri yari yabahuje bombi n'umuyobozi mukuru w'Ubushinwa Generalissime Chiang Kai-shek kuva ku itariki ya 22 kugera ku ya 26 y'ukwa 11 1943. Iyo yafashe ingamba zo gutsinda intambara muri Aziya. Inama y'i Teherani yabereye muri ambasade ya URSS, ni naho Perezida wa Amerika yacumbitse igihe cyose cy'inama. Muri icyo gihe Irani yagenzurwaga n'ingabo za URSS n'iz'Abongereza. Umwami w'abami wa Irani, Shah Mohammad Reza Pahlavi, yari akiri muto. Yari afite imyaka 22 y'amavuko kandi yari amaze imyaka 2 yonyine gusa ku ngoma. Nta butegetsi nyakuri yari afite. Banamumenyesheje inama yabo ku munota wa nyuma. Mbese bari nko ku butaka bwabo. Nta muhango n'umwe bamutumiyemo. Stalin na Churchill baramusuye, naho Perezida Roosevelt amwakira muri ambasade ya URSS yari acumbitsemo, byose ari ukwiyerurutsa. Abahanga mu by'amateka bemeza ko ambasade ya URSS yari yuzuyemo bamaneko batabarika b'abasoviyeti na mikoro nyinshi zo kumviriza President Roosevelt. Ijwi rya Amerika. Nyuma y'inama y'i Teherani, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Delano Roosevelt yasubiye iwe ahita ageza ijambo ku baturage be. Yarivugiye kuri radiyo kuko icyo gihe televiziyo zari zitaraza. Yarababwiye ati, naganiriye n'abayobozi b'Ubwongereza n'Uburusiya ku birebana n'ibya gisirikari, by'umwihariko ku ngamba zo kwihutisha insinzi ku banzi bacu. Ariko si ibya gisirikari gusa, twarebeye hamwe n'iby'ejo hazaza ku isi. Mu rwego rwa gisirikari, Roosevelt, Stalin na Churchill bateguriye hamwe igikorwa cya gisirikari cyitwa Operation Overlord cyo gufata Uburayi bw'Uburengerazuba, bambukiye muri Normandie mu majyaruguru y'Uburengerazuba bw'Ubufaransa, Débarquement de Normandie, yabaye mu kwa gatandatu 1944. Abasirikare barenga 150,000, cyane cyane b'Abanyamerika, b'Abanyakanada n'Abongereza, bahambukiye bavuye mu Bwongereza banyuze mu nyanja yitwa La Manche. Stalin yemeye ko nawe azagaba igitero simusiga icyarimwe na Operation Overlord aturutse mu burasirazuba bw'Ubudage, kugira ngo rero babone igire hagati. Roosevelt, Stalin na Churchill bemeje ko abagaba b'ingabo zabo bose bazajya bavugana kenshi mu gihe cy'ibyo bitero byombi. Mu rwego rwa politiki, Roosevelt, Stalin na Churchill bemeje mu nama yabo y'i Teherani uburyo bwo gucamo kabiri igihugu cy'Ubudage no kugabagabana Uburayi. Stalin kandi yemeye igitekerezo cya Perezida Roosevelt cyo gushinga umuryango mpuzamahanga waje kuba umuryango w'abibumbye, ONU. Kuva ku itariki ya 4 kugera ku itariki ya 11 mu kwa kabiri 1945, Roosevelt, Stalin na Churchill barongeye barahura bwa kabiri, bateraniye mu mujyi wa Yalta mu ntara ya Crimea muri URSS y'icyo gihe. Biyemeje kurangiza intambara mu maguru mashya. Koko rero bayirangije mu Burayi ku itariki ya 8 y'ukwa gatanu 1945, hashize amezi atatu rero yonyine gusa bahuye bwa kabiri, Ubudage bushyize intwaro hasi Burundu kandi nta mananiza. Intambara ya kabiri y'isi yose ariko yarangiye Burundu ku itariki ya kabiri y'ukwa cyenda 1945. Ubuyapani nabwo bushyize intwaro hasi Burundu kandi nabwo nta yandi mananiza. Iyo ntambara yasize URSS na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari byo bihanganje bya mbere ku isi byahanganye bishaka gutegeka isi igice cyakurikiyeho cy'ikinyejana gishize. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika cy'uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, murakarama.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.